hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 25 y'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2019 muri kumwe na Federica Monikije
ubuti bitoro iki ntabyo umba nyine umuntu aricara umuntu wose muzimu gahera yicaye nyine atace arindiriye agumara bibita bizabara gusa atakindi kihari.
Uyo ni umunyagihugu w'umuntara Ngozi avuga ku ngaruka mbi ziterwa n'ubukene bw'ibitoro. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ikimanga cadutse muri katiye Muzenga muri zone Musaga kigeramiye imiryango irenga ijana. Turaziga ko ku mukanya kari imbere. Ubukene bw'ibitoro bubandanya bwibonekeza buriko bugira ingaruka mbi ku bantu bakora imirimo iba yabaye mu ntara Ngozi. Abakora imodoka, abazoza hamwe n'abafise ibicuruzwa badandaza ku mabarabara bavuga ko akazi gasa n'akahagaze kubera uruja n'uruza rwagabanutse. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze, umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika ari mu Kirundo mu Burundi.
Aboza imiduga mu gisagara ca Ngozi bavuga ko akazi kabo gacumbagira muri imisi kuva aho igitoro cya risasi ndetse na mazutu bitanguriye kubonekera nabi nabi canke bikabura. Aba ni bamwe muri
dukora nabi kubera nta kazi tunaronka kubera nta modoka zicafura ntizigenda kubera ziba zibereye mu mpamvu nta gitoro mba tubabaye nabi nyine kubera ntidukora nta kazi tugitahuko nyine nk'uko twatonze
ubwo umugabo agendanaje ku katike ndetse nanjye kinamba nkorera ikibazo ni icyo nyine twese dufite twe twabuze rwose ahantu dukorera kandi ari no kuri sitasiyo mba n'ingorane mba nanjye kurabona mugenzi nyine kubera inzara yasa yamagati koko zindani ngaha mu modoka.
Imyidogo ni nk'iyo ku bakora ako kazi ku masanganzira ya Kirundo Ngozi na Muyinga muri komine ya Kiremba muri yo ntara nyene
twebwe ababorayi hari gihe nyene usanga nyene habonetse nyene nk'imodoka ari nka zibiri kimwe zitatu zine harashobora no guhera n'imisi ni itatu tani moto atani moto karije kimwe ni moto nize mugabo tukaronga n'agakinga rimwe mundu igitoro nayo iyo gihari na munsi n'umwe imodoka ritaza kogabura umwanya buri umwanya ziguma ziza abashefu baje no kumwesha ngati kanababaza murogesha bagasaba tubareye ati ko turogesha n'abandi basaba tubareye ati nimuhanagure inyuma zyonyene bagasaba duha ibihumbi bibiri kimwe bakaduha bitatu bivanye no mu boss wariwe akaduha mbere na bitanu.
Abacuruza amakara ahitwa mu Kagarama nabo nyene bavuga ko ibicuruzwa byabo bitagisohoka nk'uko byahora kuri iyo mvu
mukanya hashobora gusohoka neza ko kubera na batababonye igitoro cyo kugira cyo kuba bakomeza kugenda ntibaza neza bakiriye nk'ikintu twabasaba nyine nuko bodari igitoro kugira ngo nyine akatakomeza kwiyongera.
Yego
ndetse nyine igitoro cyawe cyo nyine kugenda biracangana amahera nyine ntasakoneka nk'uko yaboneka kuko n'umuntu iyo yipakije nyine usanga yishyura amara menshi
aha mwagurirwa n'abantu
tugurirwa n'abaposi nyine n'abapfuye nyine nk'umuzabucumbura n'ingozi
Tanzania hose.
Ibintu byifashe nk'uko no kubasanzwe bakora akazi ko gusanura imiduga yagize ikibazo
modoka nshaka kumenya umwanya ikira yasho kuba uri nkonga kibarabara guhagarara ngaha nyine ukabona ziduga zimanuka igize panuka idepana nyine muri uwo mwanya nyine bo wagice ngaha nyine kibarabara
kubera ibyo bitoro biba byabuze dushobora ubudushobora gukora kubera nta bantu baduha akazi basaba kuduha dushobora kandi kazi dusaba gukora nuko nyine biba bimeze gutyo nyine kubera ubuzi ibitoro iki ntabyo umva nyine umuntu aricara umuntu wose muzimu gahera yicaye nyine atace arindiriye agumara bibita bigarabara gusa atakindi kihari kubera ibyo bitoro nyine atabyo nyine no kubwira nyine byaba bigenda ibintu by'ibitoro biragoye muri iki gihe kubera isi no kuba
abo bose icyifuzo ni kimwe
kabisa twese aba leta y'u Burundi ngabe yirukange ko bohiga gatoro tukabaho ubuzima bwacu bukaguma bubandanya bwa misi yose
leta sisa ko yokubita hirya no hino nyine ikarondera igitoro by'abanyagihugu bakora
ni kibazo kidasanzwe rwose rwose abo nikura abanyene bagakemura icyo kibazo bakaraba bakadatanga na bike bike bavuga batanga ingaha hamwe ngaha ku masanga bitanu ahandi bitanu ahandi bitanu kugira twese turonke dukwigwa
amezi yagiye kuba abiri igitoro kiboneka nabi nabi mu Burundi aho kibonetse kimara umwanya urumerumara gisagara cya Ngozi iritiro kuri magendu igugwa amafaranga ibihumbi bine aho ni mu gihe isanzwe ibugwa amafaranga atarenga ibihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo itatu n'umunani y'amarundi no mu bindi bisagara byo mu karere k'uburaruko byifashe uko nko mu ntara ya Kirundo iri tiro ya risasi yahora igugwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu igeze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu kuyunguruza n'ipikipiki hagati muri icyo gisagara bikaba byavuye ku mafaranga amajana atanu bijya ku mafaranga igihumbi ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco imiryango irenga ku ijana yo muri quartier Muzenga ya zone Musaga mu manuko bw'isara cha Bujumbura iragera miwe ikimanga cyadutse muri ako gace gishobora gutuma iyo miryango ita ikomoka mu gihe atacokorwa abajeje intwaro muri ako gace babwiye iradio ijwi rya Amerika ko bamaze gushikiriza icyo kibazo ariko gushika ubu atakirakorwa ni inkuru ya Evariste Nzikwanyana ari i Bujumbura mu Burundi
Icyo kimanga gitera caguka uko bukiye uko bwije muri quartier Muzenga caturutse ahasanzwe haca umugende munini w'amazi mabi aturuka mu ikambi ya gisirikare base no mu micungararo nyuma y'amezi abiri icyo kimanga gitera caguka kiva ku ruzi Kanyosha kigana ku ibarabara ryo ku seminari ntoya ya Kanyosha yinjira muri zone Musaga abanyamuzenga baba mu mihana iri ku nkengera z'icyo kimanga babwijwe rya Amerika ko babuze ayo bacira nayo bamira
abantu benshi bahunze nkabo bari bafite abana besi na hari urabona hari abana abana bariko barayerera baje mu ibarabara ari ukuntu mu bigenza kabisa muhagarukire hakiri kare cyangwa muri aho ukuntu mu dutabara murabona ko ibintu byabaye ndase naho baguma baza ngaha ntacyo bavuga baca barengana bakafotora gusa naho urabona haguma hatera hanyika
n'ukuri ibi bintu biko birashika ngaha n'akamara maza twese twarumiwe kubona bidushikira ibintu nk'ibi urabona ko turi mu gahinga
abanyamuzenga bemeza ko ubu barara hanze ku gutinya gutwagwa mu ijoro uno mukenyezi ijwi rya Amerika kajya musanze ikiranye n'abana biwe asaba ko leta yobagarukirako
nitukigira naho tuba nitugira naho turara ahanyene mudusande no mubona twitunira hanyene
tubasanze ahantu hadiki kimanga murajyama mugasinzira koko
ariko wowe ngaha wosinzira none ko turi mu gahinga none ko turi hejuru y'ikimanga nkuri abategetse ahubwo batumva ni badutabare badufashe kuko twegwe ntacho twoshobora nta nico twokwifashisha abatwumva ahubwo batubona badufashe badutabare n'ukuri n'umukuru w'igihugu adutabare kuko ni se barundi n'umuvyeyi wacu adutabara arabe ibi bintu ngene byogende yo dufashe
muntwaro bavuga ko batanze icigeranyo kubabakurira ariko na nubu atakirakorwa mu ntumbero yo gukinga impanuka nduka mazina Matias atwara Serire Muzenga asanga abategerezwa kugira icyo bakoze bariko barakwega amaguru
ibi byatangwe buke kwabo uma ko byabandanishe nga ayo kuduga biraduga urako bisiga ibintu bitoya kugira ngo abanyagihugu nyamazi yabo atwagwe ko murabona ko amaze kugenda izo zinga zimaze kubomoka tukasaba rero izindi ko bazikengera hakiri kare kugira ngo abenegihugu ntibangare urako ariko arasatira haduga ngaha aye kukaburimbi najyo none ndibaza kuri kaburimbi najyo none ryo hava rigira ingorane
ariko ibintu bimaze igihe mbega mwara bitanze hejuru muri zone muri commune mwara tazicigira
twara gitanze chef de quartier arabizi na chef de zone ivyo twari babwiye baraje no kuharaba ivyo byose ngira biriko birateba kandi amazore ko arabomoka kuko abomoka ku munsi ku munsi ego ni banyaragasi kabisa
imvura igwa ari nyinshi muri kino gihe mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo ntibangamiye gusa amazu y'abantu ibiraro by'inzuzi bica mu mugwa mukuru w'igihugu biterwa n'imyuzure gushikaho n'amazi abica ko hejuru ikigeramiwe ni kiraro cy'uruzi muha ku ibarabara rya Bujumbura rumonge RN3 mu gifaransa Juvenal Barasita yaganiriye n'ijwi rya Amerika sinzu y'ubunywero hafi y'ico kiraro ubwo bane bwinshi afite ica saba
ico kiraro rero kimeze nk'izi nyubako zacu bategeza ko byihutira cyane kuko ni kiraro mu ibarabara hagi kintu kizenje cyane ni kiraro kandi gipfa mu kanya gatoyi batagitabaye hakiri kare uhava bagibuka koza kuyora bashishe
ku bijanye n'ivyo biraro umuyobozi mukuru w'amabarabara yatanze ihumure engineer Vincent Bayubahe kuri telefone yabwijwe rya Amerika ko vuba ibikorwa byo gukingira ico kiraro bigiye gutangura
haraguye imvura nyinshi cyane rwose yononye amazu y'abantu amabarabara imirima rero n'ibyaro byacu ntibyasigaye inyuma muri ibyo rero hariho ikiraro cyo kumuha kuri iyo barabara rya Rumo igihe ibyo biravyubakwa ni kera cyane imvura yaragwa bisanzwe ariko muri iyi minsi baragwa nk'isegenya amazi ashaza ari menshi n'aya mango muzi yuko iya misozi ihananiye Bujumbura imisozi nta biti yambaye ikiraro cyo kuri imvura yose iguye niyo nyengeseye mu kuzimu ikiza yirukaje mu myonga niyo mpabura mubona hariya ku mpande no hino hino aso naho none ariko rero natwe umuyobozi ubwo barabara nitwicaye waciye dusaba mu bushiranganzi bugiye no kigira cha leta ibyo twita urgence kugira ngo batorose uburyo duheze dusanasane turego twokinga kiya gitarabomoka
imyuzure n'isidagurika ry'amazu biturutse ku mvura nyinshi yanatumye imiryango irenga amajana ane yo muri zone Buterere karitiye mubone mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura itagira hiki kumusaya haraheze ikiringo cindwi amakuru yemezwa n'abajeje intwaro muri ako gace Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Imiti ifufaza mugira wa sida ningira kamaro kuwaifata neza bamwe mu bagendana umugira wa sida bayifata mu ntara ya Gitega bavuga ko batakirwaragurika bakemeza kandi ko bakora ibikorwa bitandukanye cyo kimwe n'abategendana umugira wa sida ni nkuru ya Jean-Claude Shibimana umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika ari mu ntara ya Gitega
abagendana umugera wa sida baragwaragurika bagasinzikara bakagira amagara make iyo batarabimenya ngo batangure gufata imiti pupfahaza uko kugwaragurika niko gutera amakenga bamwe bamwe bigatuma bafata ingingo yo kuja kwipimisha aba bakenyezi twasanze mu kigo cy'ishyirahamwe gishinzwe gushigikira abagendana umugera wa sida ANSS mu mfunyapfunyo y'Igifaransa mu gisagara cha Gitega baravuga ingene bagwaragurika
nama ngwaye malaria yari imaze kwamezi atandatu naronze ngira ngo n'umuyaga wo mpenura
narakunda gutonda kwa cyane ngo amaraye mwanya wose diyabike kinini ya cyane kushika hamwe nda nkahera ndabyimbira ndo ngahabita mu namangiriyo
aba bakenyezi biboneka ko bashize amanga barigana ingene bipimishije ubwa mbere
sinzi kubona jino igitega rero amakuru wanje avuga ku hopitali yaranduwa ku mubiri acyambwira ati ngo ntujere kwa muganga ndagenda aramya hancana maze gusubira mu nyabikere acasanga namaze kwandura acyanyuma mu makuru masha ncandaza acyashikana muri aya mashyira hamwe n'abaribyo ntibabeza menshi ngaha muri swari hamaze kuzura baranyakira
ubwa mbere natanguye ndagenda kwipimisha ubwa mbere muri swa Burundi barawubura ndajya muri ABF barawubura NSS yarekira inyabiharage barawubura mpima barawutora
bamaze kumenya ko bagendana umugera wa sida baciye batangura gufata imiti pupfahaza ubu barashinga intahe ko batakigwaragurika
nukuri imiti irafitiye akamaro cyane ubu malaria narataye diyare ntayo nkifise niyo ngwaye gripe mukanya biraheze nta bantu ntigwaye ngo ndakwaye nuko ndashimira imana cyane ushika ubu singwaragurika kabisa ndakomeye nuko
ubu nanje nukuri ndashima mperuka malaria nicyo gihe nyene ntari bwamenye umugera mu bitaro njayo ari uko ngiye kubyara kubera abangira cesariene kuza sindi garansura kugwara indi ndwara y'ibyuririzi by'umugera nta ndwara ni nyimwe ndwara nyene nk'utu gripe nyene nkaza ngaba kama umuti naho nitumara ko ni minota menshi cyangwa nukuri umuti waradufashije yutaba umuti cyangwa narapfuye
uyu mukenyezi avuga ko umwana yonsa igihe yipimisha ubwa mbere yasanze na wagendana umugera wa sida yemeza ko imiti pupfa hazarikira umara kuko uwo mwana afite amagara meza nawe akaba yabandanije abyara abana bakomeye
nari nose umwana uwo mwana yaramaze amezi munani mumaze kuwuntora bacambwira ati urapimisha uwo mwana nawe umwana bacasanga arakwaye basanze agwaye umwana acaraja ku miti akagenda afata imiti ntanguriye kuri bagitirime ndayifata ndabyibuha ndasa neza ntwaye indigira kabiri nshyira ku muti mukuru asize ku muti mukuru ndawufata ndabyara umwana akomeye ndamupimisha iturodine barambwira ko akomeye n'ubu yaracutse ubu ni nkumi yitambukira ntiworaba no kuva amaravoma ndasubira ndabyara uwundi agira gatatu nawe nyene arakomeye
avuga kandi ko n'umugabo wiwe afite amagara meza kubw'imiti pfupfaza afata nubwo bitoroshye kumugondoza kugira ngo nawe aje kwipimisha
umugabo wanjye nambwiye ati uragenda kwipimisha gihe bantu uyu mugera oyo bamwe ngo ndashaka nipi ndamubwira none wapfa abana batorekwa n'iki acarambwira ati
jewe akapanda puye jose nzogenda ndamugira utemeye kugenda bambiye yuko tugumye tubana umfata umuti nawe atawufata uguma unkororera abasoda bwo nyine nti ubu rero atari ivyo cyo tuvana aratinda arankundira araza baramupima maze kumupima nawe nyine barafata imiti bashana rugaba gwigange nti boraba acabaye nawe nyine heruka ingwara atarafata umuti onyene yaguma kwaragurika akora ibintu by'ingufu gacishika gacagwa mu nzu atarafata umuti mugubu uye kweri umuti waramugiriye neza ndashima Imana.
Ibikorwa bitandukanye bisaba ingufu uyu mukenyezi yemeza n'akanyamuneza kenshi ko abikora cyo kimwe n'umugabo wiwe.
Isuka turayishoboye ikiyeze ndagishoboye nta kintu kimwe ntashoboye umugabo wanje nawe ni bajya basungusungu bapakurura imodoka hari muri vire ibirije narashyira ku rutugu imodoka hari y'umunyi biki ntacyo ndashoboye.
Muganga Janine ndayishimiye umuhuza bikorwa muri ANSS mu ntara ya Gitega amensha ko abafata imiti neza basubira bagakomera bakarangura imirimo itandukanye nk'abandi ariko aremeza ko hariho n'abadafata imiti neza.
Kuri benshi barayifata neza kandi ikabagwa neza bagasubira gukomera bagasubira ku mirimo bakabaho nk'abandi ariko rero nta mwonga uri satu bidahizwe hariho abo nuno munsi badakurikiza impanuro tuba tugaratuye bona rero iyo hageze ko tugira ibipimo byabo tugasanga ntibimeze neza baragiye baraduhenda yuko bayifata neza mu nyuma bagate bakabona yuko uvugisha ukuri haya matukagerageza kubahanura baracariho rero mugabo numvuga ko atari benshi.
Mu gihe umugera wa sida utakibonekeza mu gipimo cy'urugero rw'umugera mu mubiri gikorwa ku bafata imiti ipfupfaza charge virale mu Gifaransa ntibisigura ko umugera uba wakize. Muganga Janine ndayishimiye ahanura abagendana umugera wa sida bose kwama bitwararika gufata imiti neza nubwo baba batakigwaragurika. Jean-Claude Nshimirimana mu gisagara cha Gitega, Ijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakobwa batwa kazi bariteguriye kuja mu higanwa ry'umutwa kazi wa Karanga rigiye gutangura mu isi iri imbere mu Burundi. Iryo higanwa ririko ritunganywa n'ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba rizotora abigeme bazohiganira kibanza cy'umwigeme wa mbere kwije byose Miss Burundi. Mu kanya gaheze mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Oriana Itangishaka yaganiriye n'userukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko Felicien Minani atangura avuga icatumye atangura igikorwa cyo gufasha umwigeme umutwakazi.
Ingene byaje ahubwo mu nkundire manze by'ukuri nsabe imbabazi ubwoko bw'abatwa b'Abarundi kubera ko jewe nkiri umwana mutoyi hari ibintu nabonye ari nabyo byatumye ngira uwo mutima wo gukunda abatwa n'abo batwakazi karakarenganyo nakuze mbona bagirirwa nkiri mutoyi reka nico gigongwe ndabasabye ndagisabira n'ababyeyi banje batakiriho kuko nabo bari mu bakoze ibyo bintu kandi usanga byakozwe n'Abarundi benshi hirya no hino aho abatwa baza iwacu muhira ntitwabana na kure cyane washaka nibo batumbira inkono twatekeramo ibibindi bashiramo urwagwa hari iminsi mikuru barabatumira baje baguma hariya ku irembo abantu bakanwa bakaboregwa bakajya mu nyaka bariho bwibuka rero abo batwa naho nyine bakabashyira hariya kure rero kube byarambabaza kubona badashobora kuza mu bandi ngo begereho nk'icyaha abandi kandi bagatamba neza rero nshangurana icyo kigongwe cyo kumva yuko babarenganya rero ku ishuri ho niho byagiye kunyuka nibuka niga amashuri matoyi hari umunyeshuri yigeze gusura mu ishuri acabeshyira umutwa abandi bamujya ko bamuvuga nabi birambabaza ubwo rero gushika naho rero kugeza n'ubu uyu mutima nace ndawukurana kubera ko ndabona barenganwa cyane
twavuze ko twumvise mu minsi yahera yuko uri kurategura indirimbo ugiye kubatura uko uri kurana basaba imbabazi reka twumve basi uducishirize ko ako karirimbo uri kurabategurira.
Ako karirimbo karacari mu gikoni ariko
kitwa ngo iki? Ako karirimbo kitwa ngo iki?
Kitwa izina ry'imfatakibanza kubera ko iyo ikiri mu gikoni hari gihe bishobora gushikwihejeje ukumva ko urihindura mugabo nayise n'abana b'u Burundi kuko ndaje ingene babayeho mu Burundi wogira ngo si abana b'u Burundi ariko rero ntaraka kuririmbira nubwo mvutse uko noca nshima kuri iryo jamuseti n'abana b'u Burundi ubu ndabona yuko hari ibiriko birahinduka bitari bike kubera ko mu nzego z'ubu urabasangamo hari umubakeguza amateka ngo bashinga amateka ndabishima cyane uko siko byari imbere kandi ndashimira n'abategetsi bahari ubu babitaho ndabona ko hari ibintu biriko birahinduka ubwo rero ndabagirire gato
yego uruzoba ukoze cyane
abo batwandirimba n'abana b'u Burundi bimuze twese hamwe tugire icyo dufashije ni bene wacu ni bashikacu n'ababanyi n'umuryango
urakoze cyane rwose uyu ni Felicien Minani akaba azwi ku izina rya Femi de Jaba ni naryo zina ry'ishyirahamwe serukira imbere y'amategeko mu Burundi. Turiko turaganira ku kuntu iryo shyirahamwe ririko riragerageza guserura umwigeme w'umutwakazi bakanamufasha kuja mu ihiganwa ku nshuro ya mbere mu karere umutwakazi yashigwe imbere kuri urwo rwego mu ihiganwa Miss Burundi. Reka rero tubandanye ikiganiro twongera duha karyo n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone batangiye guhamagara nabo baterere ivyumviro canke ibibazo. Duhere kuri Samuel. Amahoro neza Samuel.
Amahoro cyane.
Murahura akomeye.
Ndakomeye namwe murakomeye.
Yego turashima. Duhamagaye uri he?
Ndi mu Rwanda ariko ndifuza rimwe cyo kuza mu gihe cy'umwanga n'umba ko cyitwa
neza. Uduze gatonyi ijwi duga ku ijambo.
Ku bwanjye rero navuga uti ndambaye utangura gushimira uwo mu wo mu Rwanda uwo mushinga nawe Sami Docha ni yumvise cyane cyo guteza imbere abatwakazi nabo amatanda n'ibyo abatwakazi nabo hafi ya kugira ngo kuko mu Rwanda ni igisandi n'irabungu hari umukobwa w'imazi ko ari mwakuza cyane ku mbuga nkoranyambaga uyu Doziane yari yacapa mu cyaro mu kubona ko n'abavukije mu mujyi wa Kigali ubona ko ariko arabatangaza n'atangaza abantu benshi ko nabo nyine kugira ngo hatoce aba bato ko n'abatwakazi si bose bavuga bakuye mu buzima bumeze neza nk'abatwakazi bavutse mu miryango imeze neza nk'uko byavuzwe batanga basi barasengeye rimwe bahize amashuri muri aya mashuri amusitira abatwakazi abatwa muri rusange rwo mu gihugu ugasanga amabami ku batwakazi ni hari abantu bari kizirije kandi bameze nk'abasizi mu yandi majambo kuko n'abagiye abatwakazi bahariya mu cyaro hariya ruguru bajya nyine akirundi nkono bagitundwe n'ukundi nkono asanzwe bari nabonye ngo umbuye yasanzwe ikarwa ngo yogerage kuko ashoboye ku buryo nabo agakaje bakamenya kandi bakaronka babahimiriza na cyane cyane iki muri rika shirame kabo imitoga bakagenda bakabahimiriza abagifurwa bose akashobora kubona ko kaje gukubita ku abitarwa n'abandi uwo mu arakaba tuna una giramba tuna giramba none mu kwa kazi zero tumja abantu cyangwa uburanga abandi ya cyogwa tuhabye cyangwa cyangwa ngo tumenye ati ya cyogwa tuhabye ndo cyangwa ari cyangwa ari ibindi ndo cyangwa ari ibindi kugira ngo abone ngo bazi afite mu bazi ubyo biri kama ari makatwa kwa ndo so amenye kashe n'abantu mu bako.
Murakoze cyane Samuel. David ku murongo wa telefone turi kumwe.
Ndabumva neza mwiriwe neza
amahoro
amahoro
tuga ku ijambo
ndabanza gushimira uwo muvandimwe wagize initiative nziza yo gutekereza ku basigajwe inyuma n'amateka twe niko tubita mu Rwanda hanyuma rero abanagira ngo mubwire ni ese cyangwa mubaze ni ese ko tuzi ko abasigajwe inyuma n'amateka bafite ibibazo byinshi bitandukanye mu buzima bwa buri munsi arareba agasanga iyo niyo nzira yahisemo nziza yatuma baseruka kwa guseruka kwabo kukaba kwanaheraho bitinyuka bajya mu ruhame ndetse n'ibyo twita ibibazo bibazengurutse bikaba byaba umwanya mwiza w'uko uwo misi w'umutwakazi yabasha kuvuganira abandi n'ibitari biri hanze mu bibazo bafite bikamenyekana ko nta kabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri ndamubaza nese kuba misi w'umutwakazi azaba aje yitwa gutyo ese mu bandi mu yandi miyindi miryango migari y'abarundi buba byita moko bo haba hari ukuntu buri bwoko bufite uburenganzira bwo kwamamaza umukobwa bushingiye ku bwoko bwe ku buryo iyo kampanye itazagira ikibazo mu buryo bugongana n'amategeko n'itegeko nshinga ry'u Burundi. Ndumva hanini hari ibyo ngibyo navuga ahasigaye Imana izamuhira birebe ko azabigeraho.
Urakoze cyane David.
Urakoze cyane.
Hariho umugwi uhari uriko urategura iryo higanwa ugizwe n'ishyirahamwe Semidejaba hamwe n'ayandi mashyirahamwe y'abatwa mu Burundi. Hariho inyoprova yayivuze nayo irimo ikarimo ashyirahamwe atandukanye aharanira agateka cyangwa kugira aharanira neza y'abatwa twifuje ko nabo nyine dukorana. Hariho n'andi mashyirahamwe atandukanye yo mu gihugu n'abarabije imico kama. Ni ukuvuga rero ni ikintu twagize cy'abarundi bose. Kwanza nciye mboneho n'akaryo ko gushimira abarundi bose hirya no hino bashimye kino cyiyumviriro ku buryo bamaze kubyerekana batari bake. Nababwira yuko hariho nkuba muri Amerika yitwa Jean Paul Nibanyumva we amaze no gutanga agatererano kiwe amaze kumva icyo cyiyumviriro. Urumva rero ko icyumviriro cy'abarundi kandi birashimishije ko n'abarundi batari bake ariko bari kubita gashi bakabona yuko by'ukuri abo bene wacu bashiki bacu babatwa kazi cyangwa batwa muri rusange dukwiye kubafasha. Rero icyo azoronka n'uyu mugwi uzokwishyura ikibazo ejo hazoba ihuriro Bujumbura ku mugwa mukuru ku cicaro cya fondasiyo aho tuzomenyesha uko ibintu biteguye hanyuma ndibaza n'icyo kibazo abajejwe uwo mugwi bazocishura. Hama nshe nishura icya kabiri cy'umuvandimwe yitwa David nawe nyine ndamushimiye. Hanyuma ikibazo yabajije mbe iyo niyo nzira tubona yuko yoba ari nziza narijya basanzwe bakenye nomwishuwe namubwira yuko ku ruhande rwanje murumva yuko natanguye gushinga ishyirahamwe haraciye imyaka irenga 12 yo kubafasha yitwa Vone Covid. Iryo rero twarabafasha mu buryo butandukanye bwo mu buzima sino ku Rwanda budondagura ni bwinshi haba mu byambagwa na cyane cyane kwiga ku mashuri abana nibo twitaho cyane n'ibindi bitandukanye. Mugabo rero aho icyumviro imperuka mu Burundi naragendeye abo batwa aho baba kuri narahuye ndabigemeye bisabeza abatwa kazi hanyuma tavugane nuna aba by'ukuri bihera kuri bya bindi by'abarundi usanga ahubwo numvise yuko ari n'ababakurikira bagakundana mugabo mu kinyegero kandi ari beza ndavuga toya kaba batwa rero katwari beza iryo herera niho rero niyumviriye yuko mu mahiganwa ya misi mbona babarenganya ntibabashyiremwo ndavuga ati reka rero nabo icyo cyumviro ndagishikirize fondasiyo numve yuko twotegura iryo higanwa. Bo rero fondasiyo abo muri fondasiyo muri komite nyobozi baragishima baca bavuga ati nivyo reka tubikore hanyuma akaba ashimiye kwanza n'umuntu uturongoye nyakubahwa Tabu Abdurahman irakiza yarabigize mu ruhara ubwo rero tuca turavuga ati reka tubishyira habona abarundi baca barabyitabira ari benshi ku buryo ubu biragaragara yuko by'ukuri ari nk'ikibazo cy'abarundi benshi muri rusange. Rero twaciye tuvuga duti reka ko hariho ibintu abantu bafatira kugira umuntu abe misi ubwiza gusa hariho n'amashuri n'ibindi niwe ndatondagura reka hajeho umugwi uyo mugwi uvyige hanyuma turabe bajya batwakaza buzuza ibyo bintu bisabwa abari batoja muri iyo higanwa.
Atakushimiye Oriane numu tumire wiwe nshuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika yiganiye twateguriye mwaka kanya bigaruka ingaha. Turashimiye ingenieur yadufashije mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatide yadufasha kwigiranya ibiganiro twateguriye. Turashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi tubateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.